Manda nyakumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumwe na Jean Diane Ninahazwe ngiye kwashikiriza amakuru tuafitiye tukayahera kuyagezweho ijya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane tiyahere muri Sudani. Abdalla Hamdok yaheruka kuvanywa ku butegetsi muri Sudani yarabusubijwe agarutse mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere biciye mu masezerano yashizwe ko umukono nawe hamwe na General Abdel Fattah al-Burhan atwara abasirikare bakoze kudeta kwigenekereza rya 2025 ukwezi kw'icumi uno mwaka. Mwijambo Hamdok yashikirije amaze gutera umukono ku masezerano yo yeje ku munsi w'Imana yaremeye ko icyo agiye kwihutira ari uguhagarika gusesa amaraso y'abanyagihugu. General Burhan we yarashimiye Hamdok ku cyo yise ukwihangana kwamuranze kuva ubutegetsi bwiwe butembagazwa mu kwezi kw'icumi. Hamdok yarafungishijwe icy'amaso. Zimwe mu ngingo ziri mu masezerano yeje ku munsi w'Imana harimo kurekura abashikiranganji n'abasivile bose batawe mu mvuto itariki bazorekurigwamo ariko ntiyatangajwe. Muri Burkina Faso abakora imyiyerekano barakoraniye hamwe mu micungararo y'umugwa mukuru wa Gadugu basibira urukurikirane rw'imodokari z'abasirikare b'Ubufaransa zariko zigerageza kujya mu gihugu kibanyi cya Niger. Abo banyagihugu bavuze ko bibaza ko izo modokari z'igisirikare z'Ubufaransa zari zitwaye ibigwanisho ku mihari y'iterabwoba yakwirakwiye muri Burkina Faso kandi maze guhitana ubuzima bw'abasivile baharugwa mu bihumbi hamwe n'abajeje umutekano mu myaka itandatu iheze. Abasirikare b'Ubufaransa bari muri ako karere kugwanya impari y'iterabwoba ishamikiye ku idini rya Kiisilamu. Abanyagihugu ba Burkina Faso ariko bavuga ko bashavujwe n'uruhara rw'Ubufaransa mu mutekano muke urangwa mu gihugu cyabo bigatuma iryo shavu barita ku nteko z'Ubufaransa. Naye muri Tunisia abategetsi bavuze ko umunsi w'Imana ko bahagaritse abimukira 2023 bariko baragerageza gushika ku nkengera z'amazi mu Butaliyano. Umuvugizi w'igisirikare gicungera inkengera z'amazi muri Tunisia Hussein Edine Jebabli yavuze ko bafatiwe mu bwato 9 butandukanye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rishira uw'Imana. Yavuze kandi ko abo bimukira bamuka mu bihugu bitandatu bya Afrika harimwo n'abo muri Tunisia 111. Ikigo cya Oniki jejwe impunzi HCR kivuga ko abimukira barenga 158,000 n'amajana 8 bashoboye kwinjira mu Butaliyano kuva mu ntango z'uyu mwaka benshi baciye mu ibahari Mediterane. Tukivuga kubimukira hanze y'umugabane wa Afrika abategetsi muri Mexique baratabaye ku munsi wa gatandatu abimukira 606 bamuka mu bihugu 12 byo mu karere ka Amerika yo hagati babasanze mu makamyo akwegana muri leta Veracruz iri mu bumanuko bushyira ubuseruko bw'igihugu bagomba kujya muri leta z'umwe za Amerika. Ibi byavuzwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe abimukira mu gihugu cya Mexique. Abimukira bangana umuriyoni umwe n'ibihumbi 700 nibo bagerageje kwinjira muri leta z'umwe za Amerika mu mpisho baciye muri Mexique kuva mu kwezi kw'icumi 2020 gushika mu kwezi kw'icyenda mwaka w'2021. Ku mugabane wa Buraya abantu baharugwa mu 35,000 barakoze imyiyerekano Ivienne ku mugwa mukuru wa Otirishiya ku munsi wa gatandatu biyamiriza ingingo yo gusubira kugumizwa mu ngo kuva kuri uyu wa mbere mu gihe abandura umugera wa COVID bongeye kwiyongera muri icyo gihugu. Leta ya Otirishiya yavuze ko icyo kiringo caguma mu rugo kizova ku minsi 10 gushika ku minsi 20. Ahandi havugwa iyo myiyerekano ni mu Buhorande aho abantu barugwa mu majana bihereje mabarabara biyamiriza ingingo nk'iyo.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ano makuru yose waduteguriye ukabuhesheje kudushikiriza aya nayandi nibutse abakunzi b'ijugi ya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio tuvewa akaburungu com. Nongere ndabashimire komandanye kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika ikaze mu gice cya kabiri cy'amakuru tubafitiye muri kano gatondo. President Uganda Yoweri Kaguta Museveni asaba abarwanyi ba ADF bamaze iminsi bagaba ibitero mu gihugu ciwe kunyeguruka bakava iyo bari hose bakishikana bitagenzu ko bakarimbuka.
Of course they will be prosecuted, but if they do not come out they will all die.
Uyu ni President Uganda Yoweri Kaguta Museveni muri make aha agira ati bitanze nta nkeka bazohanwa ariko batabikoze bazopfa. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abitwaje ibirwanisho mu mpera zindi twarahe dusozereye banyuruje abanyagihugu b'abashinwa batanu. Ano makuru yose ari mu yo turambura mu kanya isase sangwa ikaze. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze ijwi rya Amerika. Makuru yacu tuyahere muri Congo aho abanyagihugu batanu b'abashinwa bari basanzwe bakora imirimo yo gucukura amabuye y'agaciro ahitwa Mukera turi muri sector ya Mutambara territoire ya Fizi ntara ya Kivu y'Epfo mu mpera zindwi twarahe dusozereye banyurujwe n'abantu bitwaje inkoho bataramenyekana. Ibindi kuri ino nkuru tubibaza umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo.
Umuyobozi wa societe civile muri Mukera Bwana Bonane Christophe avuga yuko mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ahagana saa tatu abantu bataramenyekana bateye ku gihugu gicumbitsemo Abashinwa bacukura mu buye y'agaciro kiri mu Kera bashimuta Abashinwa batanu bica umupolisi umwe ndetse bakomeretsa undi. Yagize ati
kwa majira ya saa tatu za usiku kwenye eneo ambapo ni kama
hari saa tatu za nijoro ahari icumbi ry'Abashinwa bacukura amabuye kumva amasasu menshi yarashwe n'abantu bataramenyekana. Nyuma yo gutohoza twasanze bashimusa Abashinwa batanu batwara ibintu byinshi ndetse bakomeresha umupolisi umwe undi na warapfa
wamechukuliwa na kubebewa na hao watu na vitu fulani vimechukuliwa hapo. Kuna jeruhiwa polisi moja na mwingine moja kufariki.
Uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko abo Bashinwa bari bamaze amezi agera kuri ane bari mu Kera bakorera sosiyete icukura amabuye ya Beyond Mining kandi ko bakoreraga Kananda, Itota ndetse n'Isimbi. Twavugishije umuyobozi wa territoire ya Fizi Bwana Kawaya Mutupila Eme kuri iki kibazo cy'ishimutwa ry'abo Bashinwa atubwira yuko ari mu nama y'umutekano. Twongeye kumuvugisha nti yafata telefone yacu gusa zimwe mu nzego zishinzwe umutekano zikorera mu karere ka Fizi zari mu Kera ahashimutiwe Abashinwa zivuga yuko hashimuswa Abashinwa batanu kandi ko bari gukora amatohoza gushaka kumenya abashimuswa Abashinwa naho babatwaye. Societe civile igaragaza yuko iyi sosiyete ya Beyond Mining yatangiye gukorera aho mu Kera tariki ya 30 y'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka nyuma y'amwe mu masezerano yari yagiranye n'abaturage batuye mu Kera arimo kububakira umuhanda wa mu Kera Katanga kubaha amazi imirimo ndetse no guhingurane bamwe mu baturage abo Bashinwa bacukura amabuye mu mirima yabo. Iki kibazo cy'umutekano muke muri aka karere giteye impungenge abaturage batuye muri Fizi. Jason Bagaza n'umushakashatsi ku bibazo bibera muri Fizi na Uvira na Mwenga aragaruka ku ishimutwa ry'aba Bashinwa.
Ariho n'abashobora gutera bariya Bashinwa ubwoba kugira ngo bamonopolize marché y'inoro bumva deja ariyo mamotisho menshi kuko igihugu cyacu kirimo amabuye y'agaciro hari abantu bashobora kwihisha inyuma y'abariya bandi bashimuta abantu kugira ngo batere ubwoba Abashinwa. Abashinwa bakuremo akarenge hanyuma ariyo basigarana imbaho nyine amabuye y'agaciro muri kino gihugu cyacu icyo nacyo kirashoboka. Iyo ni iyindi mpamvu ishobora gutuma abariya bantu bashimuta. Aba bashimutse bashobora kuba bari babakeneyemo amafaranga kugira ngo nibabafata basabe ababatumye kugira ngo babahe amafaranga baze kubareka.
Mu kwezi kwa cumi gushize abantu bitwaje ibigwanisho bari bashimuse nabwo abakozi batatu bakora International Medical Corps bari bavuye Baraka bagiye Rumanyi mu turere twa Fizi na Uvira na Mwenga. Uyu muco wo gushimuta abantu hanyuma bagacunguzwa amafaranga ugenda ufata indi ntera ikomeye kuko hari aho basanga n'abahinzi mu mirima bakabashimuta. Vedaste Ngabo ku bwaradi ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Vidaste Ngabo urakenuye muri Uganda na nabice ku masonga nkitangura president w'ico gihugu Yoweri Kaguta Museveni asaba abarwanyi ba ADF kwishikana bitagenze uko bakibonera ko Museveni yabivuze kwa gatandatu mu ijambo giwe rya mbere ku bitero by'iterabwoba byagabwe I Kampala ku murwa mukuru wa Uganda inkuru irambuye na Ignatius Swahizi akoreje rya Amerika muri Uganda
Mwijambo yagejeje ku banyagihugu mu ijoro ryo kuwa gatandatu Perezida Museveni yavuze ko habayeho kurangara ku ruhande rw'abashinzwe umutekano ariko ko ibi bitero bibiri n'ibindi byari biherutse mu kabari no muri bisi itwara abagenzi bimaze gukangura abashinzwe umutekano ubu akaba amaze gusenya imitunganyirize y'uwo mutwe wa ADF uvugwa kuba uri inyuma y'ibyo bitero Museveni yihanganishije abapiri wababo muri ibyo bitero anasaba abanyagihugu kuba maso mu gihe inzego zishinzwe umutekano ziri mu muhigo w'izo ntagondwa avuga ko zitagifite ayandi mahitamo uretse kwitanga
We now know a lot about these terrorists. Of course some are not yet arrested.
Si ubutuzi byinshi kuri uyu mutwe wa ADF ariko benshi ntabwo bari bafatwa inama nabagira bose hari abihishe muri Kenya, Tanzania, Mozambique, Congo no muri Afrika y'Epfo nuko bakwitanga kugira ngo bakize ubuzima bwabo tuzabashyira mu butabera bitanze
Congo, South Africa surrender and save themselves of course they will be prosecuted but if they do not come out they will all die
ariko nibatitanga bose bagiye gupfa bashiri muri iki gihe rero turasaba abanyagihugu bose kuba maso kuko mu gihe izi ntagondwa zose zitarafatwa zizakomeza guteza umutekano muke Perezida Museveni yongeyeho ko intagondwa za ADF zanishijwe ku butaka bwa Uganda akabuza irimo gukoresha ibice by'igihugu cy'igituranyi cya Congo kitabamo ubutegetsi guteza umutekano muke muri Uganda zikoresheje amafaranga zikura mu bucuruzi zikora muri icyo gihugu
Now for ADF it's now a business because they are in Eastern Congo which has no government
ati byabaye ubucuruzi ku ruhande rwa ADF kuko bifatiye agakiye ko muri Congo y'uburasirazuba katagira ubutegetsi bacuruza imbaho bagacukura amabuye y'agaciro nka zahabu ibyo nibyo bacuruza kugira ngo babone amafaranga yo gukora ibibi bo nta nubwo bashaka ngo umutekano muke uveho kuko bawuboneramo inyungu ubu turi mu biganiro na Leta ya Congo izo ntagondwa tuzazibona kandi tuzirangize abaperezida batandukanye ku mugabane wa Afrika barampamagaye kuri iki kibazo mbizeza ko turimo kugishakira umuti iki kibazo cya ADF tugiye kugikemura burundu Museveni yanenze abakuru b'imitwe y'iterabwoba bishingiye ku madini bakoresha urubyiruko mu bikorwa by'ubwiyahuzi babizeza ko ngo bazaje mu ijuru yibaza impamvu abakuru b'iyo mitwe bo batiturikirizaho ibyo bisasu kugira ngo nabo baje muri iryo juru bashukisha urubyiruko kugira ngo rwiturikirizeho ibyo bisasu bihitana inzirakarengane bwari ubwa mbere Perezida Museveni avuze ku bitero byashigisha umujyi wa Kampala mu gitondo cyo kuwa kabiri bigahitana abantu bane abandi bagera kuri 30 bagakomereka barimo n'abapolisi ibi bitero abashinzwe umutekano bavuga ko byagabwe n'abiyahuzi babiri bo mu mutwe wa ADF hano Kampala ku murwa mukuru wa Uganda na cyane kuba byarabereye ahantu hagenzurwa cyane n'abashinzwe umutekano igitero cya mbere cyabereye hafi n'ikigo cya polisi igenzuye umujyi wa Kampala ikindi cyakurikiyeho kiba nyuma y'iminota 3 yonyine kibera hafi cyane inteko ishinga amategeko kuva ibitero by'iterabwoba byatangiye kubera mu gihugu mu kwezi gushize polisi ivuga ko imaze guta muri yombi abantu bagera kuri 30 bakorana n'umutwe wa ADF ubiri inyuma kandi abarenga 10 bo akaba bamaze kwicwa barasiwe imbere mu gihugu bamwe bakanasanganwa ibikoresho by'ibisasu bya bombe. ADF n'umutwe wa Kiisilamu urwanya ubutegetsi bwa Uganda kandi akaba ufite ibirindiro mu burasirazuba bwa Congo cyane cyane Ibeni. Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika ziherutse gutangaza ko ADF yamaze kunga ubumwe na leta ya Kiisilamu hamwe n'undi mutwe w'iterabwoba urwanira mu gihugu cya Mozambique. Ukurikije Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika, iyo mitwe yombi niyize umutwe wa leta ya Kiisilamu wo muri Afurika yo hagati cyangwa se IS Central Africa. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umurwi w'igihugu jeje agateka kazi na muntu mu Burundi CNDH urashima kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse guhagarika ibihano zari zafatiye u Burundi. Ivyo bihano vyafashwe bivuye ku mvururu zo mu 2015 vyarimwo ukuziririza abategetsi bamwe bamwe b'u Burundi kwinjira ku butaka bwa Amerika no gufata amatungo yabo. Ibindi kuri no nkuru na Ilo Jurika neza akuri Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Ingingo ya Amerika gukura ibihano ku Burundi iri ku minwa yose y'abarundi baba mu gihugu no hanze yacu kubisohotse. Reka n'ibinyamakuru vyaje mu gihugu hagati mu karere na mpuzamakungu niko kuko. Turetse President Ndayishimiye yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ashima agira ati, ku izina rya leta n'abanyagihugu b'abarundi no ku izina ryanje nyene ndashimye ingingo ya nyakubahwa Joseph R. Biden. Nta tangazo ryasohowe na leta. Umuvugizi wa leta yatubwiye ko atacaragera kuvuga kuri ingingo ariko kuri kitegura itangazo izobishikirizamo. Mugabo mukuru mu rw'igihugu rero wataye akazi Munseni Dash 67 muraba yatubwiye ko ingingo nkizi zinguva afata ingingo kugira ngo bakomeze kurusha agateka kazi na muntu.
Iyo igihugu kiko kirakora utwigoro kugira gisimbasaze agateka kazi na muntu na demokarasi, amakungu akabibona akabishima, bitanga ingufu ku bantu batandukanye. Nibaza ko rero ibizofasha inzego zitandukanye gusubira kwisuzuma barabikora uturenge tundi twadusigaye bashobore kuducyohora.
Impinduka ni muraba avuga nashya niko yagize yarongoye ishirahamwe ry'igiteka rihanye hagati y'akazi na muntu barazemeza ariko hari cyane ingingo ugutezurira abagizwe amabi
muri utwo twigoro. Cyane cyane bivuga mu ngingo zimwe zimwe umukuru w'igihugu yagiye afata. Mugabo rero turatewe amakenga yuko iyo ngingo yo gushyikira leta y'u Burundi umengo iza ifuta ibyaha zagiye bikogwa imigwi yose. Umuntu aca yumvira ati none ga abo nabo barejejwe nyine, icabuje amahoro Burundi no kudahana ubandanije iyo canke cankegeye ayo mabazo asubira ibonekeze.
Ikuru waho rya bino bihano ni intsinzi ikomeye kuri leta y'u Burundi n'abakunzi bayo. Mu minsi yaheze inama ya ONU ijeje wataye akazi na muntu yari yafuse mu rwego rwa ONU watohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu 2015 ibusubiriza n'umwanditsi araba agateka akazi na muntu. Ariko bamwe mu mashirahamwe mpuzamakungu nka IDH babona ko batari bwagere akavuga ko atacahindutse ku rubuga. Kakinate Zaki yari umushakashatsi muri iryo shirahamwe rikora amatohoza ku Burundi akaba akoreye ku karere k'ibiyaga binini hafi imyaka 25 uko ni kabisobanuye Ijwi rya Amerika.
Il y a eu quelques améliorations, c'est vrai, depuis la fin de l'année dernière. Mais ces derniers mois, on assiste à une dégradation prononcée et
très inquiétante.
Et la réalité, comme l'illustrent les cas de torture et de disparition présentés dans notre rapport.
Mwari bashatse guhereka ubutegetsi bakanaziyemangira bavuga ko bashaka guhagarara amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro bemeza ko byahonyanzwe n'ingingo ya Tende ZFDD mu gambo uri ku butegetsi y'ugusubira gutanganya kwigendera Pierre Nkurunziza nk'umukandida kugira ngo yitoreze ikindi kiringo cyateye impari harimo General Godefroid Niyombare na General Sizine Ndayirukiye yashengereye mu ibohero rya Gitega ku murwa mukuru wa politike mu mpera z'ukwa kane uyu mwaka. Kwa gatandatu ukwezi kwa 11/2017 Perezida Donald Trump yongereje ikiringo cy'ibihano. Anthony Blinken umunyamabanga wa Leta Amerika yatangaje ko ibihano byakuwe ku bantu 11 naho Amerika yakuyeho ibihano Burundi kuva mu ntango z'2016 buracyari mu bihano by'umwe bwa Buraya bwahagaritse imfashanyo zose bwa leta kubera imvo nk'izashikirijwe na Amerika kandi uwo muryango akaba ari wo uronsa amafaranga menshi y'imfashanyo leta buri mwaka. Amasoko akoreshwa rya Amerika i Bruxelles mu Bubiligi yaribwiye ko atankeka n'ibihano bizofutwa kuva hadutse injyane zaturutse ubwindi kiringo ca nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza mu 2015 Uburundi bacafatwa nka bimwe mu bihugu bihonyanga ubwigenge bwa kiremwa muntu. Eroje buri ka neza ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda bakunzi b'imikino na sport hakanika kanya akanyu agezeho mu gisata cha sport tuyahere mu Burundi imigwi ya Dynamo Urunani Gymkhana na Kern niyo izo kina mu mpera y'ino ndwi dutanguye igice cha kabiri kisuri cha nyuma mu nkino zitiriwe ikinyobwa Viva mu mupira w'amaguru ihiganwa ryabandanije ku munsi ugira wa 13 ibi byose umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana yabiduteguriye.
Kuri iyo ndwi igiri ya 13 mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi Musongati yatsinze Atletico New Oil bitsindo 2-1 ni navyo Message Ngozi yatsinze Burundi Sport Dynamique Aigle Noir nayo yatsinze Rukinzo ibyo bitsindo 2-1 eka na Vitaro nibyo yatsinze Recroco. Mu zindi nkino zabaye Top Junior yanganije na Buja City igitsindo 1-0 Umamuru itsinda Kayanza United yorohewe cyane ku bitsindo 4-1 Flambeau du Centre yatsinze Olympic Star bitsindo 2-0 nayo Royal yanganije na Flambeau de l'Est ubusa kubundi. Feruz Aruna amenyereza umugwi wa Flambeau de l'Est amenyesha ko ashima inota rimwe yaronse uwo mumenyereza mushasha w'uwo mugwi akizera ariko ko niyamara kumenyerana n'abakinnyi biwe umwimbu uzoba mwiza.
Vrema ndashima uko umuntu aronka inota kubera ishampiyona uko ubibona iragoye cyane vrema kandi ukinira mu kibuga cy'uwundi biragoye kurayo inota kandi ubona ko na Royal Sumugwi w'abana labuze determination nivyo ndimo ndakora iyi misi yose kubera murazi ko nafashe umugwi mu kanya gato kandi en plein championnat kandi nakurikiranye n'ama match akomakomeye cyo gituma tuzobandana tubikora uko akazi katubwiye.
Kugeza ubu Bumamuru niri mu kibanza cya mbere n'amanota 32 nayo umugwi wa Rekoroko ukabona mu kibanza cya nyuma n'amanota 5. muri basketball naho mihiganwa gitiriwe ikinyobwa Viva kitarimwo umwambiro gikogwa n'ishirahamwe rihingura ibinyobwa mu Burundi Brarudi umugwa Dinamo watsinze Lemesha ku munota 78 kuri 67 urunani utsinda Mutanga United ku munota 87 kuri 56 Jimkana yatsinze New Star ku munota 83 kuri 73 ayo Kerne yirahereza ipo mu kwitsinda ku munota 68 kuri 57 Ufuranzima Arsene amenyereza Kerne aratubwira icyo basumbije mu gwe wa Lezipo bigatuma bashikira insinzi
Lezipo nibaza icyo twashoboye kurusha nuko twashoboye kudefenda neza kubasumbya ibyo ubwo bukumbure bariko barakora ko bari batsitwa du saison iri kuri compact e igoye gupenetramo nubwo mu minota ya mbere bashoboye gurengisa amashuti ya kure ariko ubwa nyuma twaye babujije turashobora gushiramo ingumvu muri defense ama turakosora nico nawo nubwo ko twabarushumbije kuri defense bwa mbere hanyuma cyabaye ko twe twashoboye kugira attack kiri pose tugashobora gutsinda amanuka menshi n'ama rebond français menshi twabasubiza
Blaise Higwa amenyereza Lezipo amenyesha ko kutamenyerana ari byo byabakoze ko
bako abakinye bashasha ni baramenyerana turasaba bashasha binjiye batari basanzwe bari muri preuve umva icyo tugiye gukora nuko tugiye kugira imyimenyerezo cyane kugira ama automatisme ya mu bakinyi abe correct
ngo menya ko imigwi ya Dinamo urunani Kerne na Jimkana arizo zizokina igice cya kabiri gishiri cya nyuma mu mpera y'indwi dutanguye umugwi uzotwara igikombe ukazoronka agahembo k'imilyoni 6 amafaranga y'amarundi Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana ari gucukurirwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda wagiye kutubwira agezweho mu gisata cha sport mu Rwanda
Mu mpira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize imikino yageze ku munsi wayo wa gatatu kwa kane habaye imikino ibiri kuri stade Kamarampaka i Rusizi ikipe ya Espoir FC yanganyije na Gicumbi FC busa ku busa AS Kigali itsinda Gorilla FC igitego kimwe ku busa kuri stade ya Kigali i Nyamirambo kwa gatanu nabwo habaye imikino ibiri yombi ibera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo Gasogi United yatsinze Rusiro FC ibitego bitatu kuri bibiri Kiyovu Sport inganya na Police FC igitego kimwe kuri kimwe imikino ibiri isigaye kuri uwo munsi wa gatatu wa shampiyona yabaye ejo bundi kwa gatandatu kuri stade ya Kigali Nyamirambo ikipe ya Rayon Sports yatsinze Bugesera FC ibitego bitatu kuri kimwe umutoza wa Bugesera FC Abudu Mbarushimana avuga ko uburangare bw'abakinnyi be bakina inyuma aribwo bwabaye intandaro yo gucika intege hakiri kare
kuko iza kuba nziza bityo kuba twatangiye gutsinda bityo twabonye uburyo bwa mbere bwo gutsinda ibitego ariko ntabwo tugeze tugira efikasi imbere y'izamu tugira mu kuza kwa Nkesa gusa nk'abataye konsantrasiyo muri defense mu minota nk'irindwi ya nyuma y'igice cya mbere dutanga amakado ibitego bibiri byagiyemo bikurikiranye navuga ko tutigeze tuba solide muri defense ibyo bitego rero bisa n'ibyatwishe hanyuma byubaka icyizere muri Rayon Sports
ikipe ya Musanze FC yatsinze Etoile de l'Est ibitego bitatu kuri bibiri kuri stade y'Ingoma mu ntara y'Iburasirazuba abafana ba Etoile de l'Est batashye bitotomba bavuga ko gutsindwa kw'ikipe yabo byatewe n'umusifuzi wari wayizonze
agira umutoza mwiza usukuye ugaragara watsinye rero niki
na rubitire uko nabonye uwo mukino wagenze neza ni sawa ariko ikibazo ni nk'aho twakinnye na rubitire twari twatsinze ibitego bibiri icya gatatu barakitse twibye kandi igitego cyari cyagezemo none se ubu ntamwe n'abanyamakuru n'abandi bose mugerageze umukino mujye mureba ukuntu mushaka ko uburyo mwabigenza abasifuzi twebwe aka kanya ikibazo kiri he cy'abasifuzi isaha n'umunota bazengereza amakipe kugira ngo twaguma muri ibi ngibi
imikino yagombaga kubera kuri stade Umuganda y'i Rubavu yarasubitswe iyo mikino itarabaye ni uwa Marine FC na Mukura Victory Sport n'uwagombaga guhuza Etincelles FC na APR FC uyu munsi ku wa mbere ejo ku wa kabiri ndetse n'ejo bundi ku wa gatatu hateganyijwe imikino y'umunsi wa kane w'iyi shampiyona kuri uyu wa mbere Police FC irakina na Gorilla FC kuri stade ya Kigali i Nyamirambo ejo ku wa kabiri Bugesera FC izahura na Gasogi United kuri stade ya Bugesera Rutsiro FC ihure na Mukura Victory Sport ku kibuga kitaramenyekana kuri stade ya Gicumbi ikipe ya Gicumbi FC izahura na Kiyovu Sport naho kuri stade ya Kigali i Nyamirambo hakazabera umukino wa karundura uzahuza APR FC na Rayon Sport ejo bundi ku wa gatatu ikipe ya Musanze FC izakira Espoir FC kuri stade Ubworoherane i Musanze AS Kigali ikazahura na Marine FC kuri stade ya Kigali i Nyamirambo mu wundi mukino uzabera kuri stade y'Ingoma ikipe ya Etoile de l'Est izahura na Etincelles FC kugeza ubu nyuma y'umunsi wa gatatu w'imikino ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe ya AS Kigali niyo ya mbere n'amanota icyenda naho Etoile de l'Est y'akarere ka Ngoma ikaza ku mwanya wa 16 naho wa nyuma ikaba nta nota na rimwe irabona mu mukino wa cya basketball ejo bundi ku wa gatandatu muri Kigali Arena i Remera habera umukino wa All Star Game wahuje abakinnyi b'intyoza bari bagabanyije mu makipe abiri uwo mukino warangiye ikipe ya Olivier Shakana bagenzi be itsinze ikipe yari yewowe na Dieudonne Ndizeye amanota 77 kuri 73 yari Claude Munyandinda i Kigali
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Rwanda nchuti mwari mudu teza matwi ahani wa duchetu wa turabangiri ya makuru ni vigani rovzi achu vya kino gitondo vya rivire mesejo na jodian ni nahazwe dushimira bagi zuhara wose ngo bitegurwe kwe vijongere wa shikire mulivo harimu fasil gebehu ya vyegera nije tukwe mi kuzina gya wagenzi wacu tuvike banwe tufuiza kuwanda nyamura ni gwa mjomu imozi yose na hutaha.